Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika kwisi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com ikaze makuru kuri no mugoroba mbwe gushikirizwa na Jean Diane Ninahazwe ndi muri studio ya gatanu ijwi rya Amerika. President Burundi ahamagariye abanyagihugu ndetse n'abategetsi guhagurukira urudandazwa mu guteza imbere ubutunzi bw'igihugu.
None nk'umuntu avuga ngo umukozi wa leta nkaze adandaze ikintu na kimwe avuze bya biraganda bitangiye ku buntu sindabidandaza avuze amata nkama bize dadandaza cedase sanse yago ndamushire inwe ikibabaje na diskuru iwaje nta biyumvirije abo bafite ibyinjiro bibotse rero ndababwire rwaro tubafeko.
President Burundi Evariste Ndayishimiye aha yari mu bikorwa by'urwaruka mu ntara ya Gitega ni mu gihugu cy'u Burundi. Mu Rwanda naho President w'icyo gihugu Paul Kagame anebagura abayobozi badashira mu bikorwa imigambi bishinze ahanini atunga urutoki abajeje ibikorwa by'ukubaka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanguje inama ya kabiri kuri demokarasi ibihugu 120 byayitabiriye hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Ku mugabane wa Afrika dusubiyeyo ihiganwa mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ry'abanyogokuru muri Afrika y'Epfo ririko rihindura imyumvire y'abatandukanye. Turafitiye inkuru irambuye muze kuguma ku maradiyo yanyu ku idonide yano makuru yose duce ku masonga n'ayandi turafitiye arimwo ay'impunzi. Nongere ndabahe ikaze na mwiriwe nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Reka amakuru turafitiye turahera ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahatangura inama ya kabiri kuri demokarasi. Iyo nama iri kwiba hakoreshejwe ubuhinga bwa video ikaba yitabiriwe n'ibihugu bigera ku 120. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi ni uvyo atubwira.
Inama izamara iminsi itatu ihuje ibihugu byibura 120, imiryango ya sosiyete sivile, ibigo by'ikoranabuhanga, abanyemari n'abashoramari. Uyu munsi Minisitiri w'imari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Janet Yellen arakoranya bagenzi be araboneraho gutangaza umugambi wo gusangira amakuru n'ibindi bihugu birenga 20 mu birebana n'imicungire y'ibigo by'ubucuruzi biciriritse. Ni mu rwego rwo kurwanya ruswa. Uretse abacuruzi bo muri ibyo bihugu, ububiko bw'ayo makuru burareba abashoramari bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibura miliyoni 32. Ejo nibwo abategetsi batanu bayoboye inama bazavuga ijambo bahagarariye imigabane yose y'isi. Ni President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President wa Costa Rica yo muri Amerika y'Epfo, President wa Zambia muri Afrika, Minisitiri w'Intebe w'Ubuholandi mu Burayi na President wa Korea y'Epfo muri Aziya. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres nawe azagira icyo ayivugamo. Inama kuri demokarasi ya mbere yabaye mu kwezi kwa 12/2021 nabwo ku ikoranabuhanga rya video kubera COVID-19.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru agezweho hirya no ku isi. Ubwato bwa Denmark butwara ibitoro buracari mu minwe y'inkozi z'ikibi zabunyuruje mu ndwi iheze. Ivy'ubwo bwato bwanyurujwe mu micungararo ya Congo Brazzaville. Reka n'ubu tubibaze mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ubwo bwato bufite metero 135, amabandi yabufatiye mu nyanja Atlantika nko muri kilometero 260 uvuye mu mujyi w'icyambu cya Pointe Noire mu burengerazuba bwa Congo Brazzaville. Nyirabwo yatangaje ko abakozi babwo 16 batagishobora kuvugana nawe, ariko yemeza ko bakiriho. Ku bwato baba bahafite ubuhungiro bwabugenewe bashobora kwihishamo vuba vuba iyo barushimusi babateye kandi badashobora gufungura. Congo Brazzaville yivuga ko ubwo bwato bwavuye i Pointe Noire kuwa gatatu mu cyumweru gishize, ni ukuvuga ku itariki ya 22 y'uku kwezi, isobanura ko bwigaruriwe n'abantu batatu mu mazi mpuzamahanga ejo bundi kuwa gatandatu. Barushimusi babaye ikibazo mu kigobe cya Gineya, umuyoboro wa kilometero 5,700 unyurwamo n'amato menshi uva muri Senegal ukagera muri Angola unyuze na za Congo Brazzaville amabandi atera ubwato buhanyura ahanini akomoka muri Nigeria.
Thomas Kamirindi urakenuye iyo nkuru y'ubwo bwato bwa Denmark abakunzi b'ijwi Amerika mushaka kugira ico muyivuze ko kuri Facebook yacu ariyo radio yacu VOA. Icegera cha president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris no musi kwa kabiri yatangaje igihe gishasha cyo gukorana n'umugabane wa Afrika yabivugiye muri Ghana mugenzi wa Trufiden Yongabo arabandanye no nkuru.
Kamala Harris yatangaje ko icyo gihe gishasha kizorangwa n'ivyimviro bishasha by'abanyafrika. Yatangaje ko bazoshira ingufu mu bwenge ubumenyi n'ivyimviro bishasha by'abanyafrika kugira hari iterambere nyakuri kuri uyo mugabane. Harris yavuze ko leta ya President Joe Biden izoshira imbere imigambi zotuma Amerika ikorana n'abanyafrika bari kumwe. Abandi bihumbi n'ibihumbi bakoraniye mu kibanza cibutsa ukwikukira kwa Ghana citwa Independence Square. Benshi barindiriye icegera cha President wa Amerika Kamala Harris mu kingo c'amasaha atari make aho bazungagiza amadarapo ya Amerika na Ghana. Bamwe mu bari bahari bari batumiwe mu rwego rw'umugambi werekeye imboneza z'abakiri bato muri Afrika Young African Leaders Initiative w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika. Byinshi mu byo Kamala Harris yashikirije byashimikiye ku vyiyumviro bishasha bifasha mu iterambere hamwe no kwishyiriraho imirimo yo kwiteza imbere. Byari mu kigoro kiwe kwerekana ko Afrika ari kibanza abanyamerika baba abari mu gisata ca leta canke icabikorera ku giti cabo bakwiye gushiramo imitahe. Ikintu perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yatangaje ko yizeye kubona inyuma y'imyaka itari mike Amerika yarimaze yarihojeje Afrika. Igihe yabonana na Kamala Harris ku munsi wa mbere Akufo-Addo yaratangaje ko abanyafrika bifuza ko ibintu bihinduka.
Fidel Niyongabo nawe tugukengurukire na inabiciye ku masonga nkitangura ihiganwa mpuza makungu y'umupira w'amaguru ryabanye gukuru muri Afrika y'Epfo ririko rihindura uburyo abantu biyumvira ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu ejo ni Mukankusi.
Bambaye imyenda y'ubururu bazunguza ibendera ry'igihugu abakinnyi b'ikipe bakigura y'umupira w'amaguru ya Afrika y'Epfo batambutse kuri stade imbere y'imbaga yayihaye amashyi n'impundu mbere y'uko batangira umukino wa mbere wabahuje n'ikipe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wari umunsi wa mbere w'irushanwa ry'abanyagukuru mu mupira w'amaguru mu ntara ya Limpopo, kandi iyi kipe kimwe n'izindi yari igizwe n'abagore bafite imyaka 55 y'amavuko kujyana hejuru. Bakegura bivuze nyogokuru mu rurimi tsonga ruvugwa muri Afurika y'Epfo. Ku myaka yanjye ndatekereza ko iyo najya muri iyi siporo nari kuba ntahaguruka mu kagare k'abamugaye, byavuzwe na Flora Barua rutahizamu watangiye gukina mu mwaka 2017 nyuma yo kuzahazwa na Rubagimpande. Ubu avuga ko atagikeneye imiti mu gihe imyitozo irimo gutuma amererwa neza mu mubiri no mu mutwe. Igihe atari mu kibuga n'ikipe ye abareba umupira w'amaguru kuri televiziyo hamwe n'umugabo we, kandi amarana igihe n'abuzukuru be batanu b'abahungu. Irushanwa ry'igikombe cy'isi ry'umupira w'amaguru ryiswe Grand Soccer World Cup n'ubwa mbere ryakiriwe na Bakagura. Iyi kipe yashinzwe mu mwaka 2007 hagamijwe kuvugurura ubuzima bw'abagore mu karere, kandi yatumye hakorwa n'andi matsinda y'abanyagukuru mu mpande zose z'igihugu. Irushanwa ry'iminsi ine rizajyamo amakipe byibura 15 azahiganwa yo muri Afurika y'Epfo no mu bindi bihugu harimo Zambia, Zimbabwe na Mozambique. Amakipe azaturuka n'ahandi kure cyane harimo Ubufaransa na Amerika. Umukinnyi w'ikipe y'Amerika Mokeri w'imyaka 64 yagize ati: "Turabikunda. Ni iby'agaciro kanini kuri twe. Ni umuryango. Bituma tugira ubuzima bwiza."
Kadushimire ejo ni Mukankusi kuri iyo nkuru y'abanye gukuru muri Afurika y'Epfo bijukiye umupira w'amaguru. Amafoto yabo murashobora kuyasanga kuri Facebook yacu kugira ngo murabe uko bakina bambaye. Ano makuru yose tuba twabateguriye ku ijwi ry'Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri web3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Hayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera kuyavugwa mu Rwanda aho president w'ico gihugu Paul Kagame anebagura abayobozi badashira mu bikorwa imigambi bishinze anini atunga urutoki abajeje ibikorwa byo kubaka yabivugiye mu birori byo gusozera itorero ry'abanyamabanga nshingwa bikorwa b'utugari ryabaye kuri uno wa kabiri ahabereye ivyo birori ijwi ry'Amerika kegera harungitse umenyesha makuru wacu Assumpta Kabuye.
Hasozwe itorero ry'abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari basaga 2000 bari bamaze iminsi batoreza inkumba mu ntara y'amajyaruguru. Abo bayobozi basabye umukuru w'igihugu ko bakongererwa abakozi b'utugari. Epimake Rwandenzi yarahagarariye bagenzi be mu muhango wo gusoza iri torero wabereye i Kigali.
Kubakwa rugahabwa abakozi bahagije, dore ko kugeza ubu twara abakozi babiri ariko tukaba twifuza ko twaba byibura bane, ndetse tugahabwa n'umushahara ukwiye.
Mu kiganiro yahaye abayobozi cyabereye Rusororo mu Karere ka Gasabo mu Mujyi wa Kigali, ukuri igihugu yagarutse ku mikorere n'ibiranga abayobozi kuva ku rwego rwo hasi kugeza ku nzego zo hejuru zirimo na za minisiteri. Ukuri igihugu yagaragaje ko mu tugari kigaragara abana b'inzererezi ndetse n'abarwaye bwaki, asaba ko mbere y'ibyo abo bayobozi basaba bagomba kubanza kwita ku nshingano zabo.
Aho muba muri rwego rw'akagari, iyo hari abana bavuye mu mashuri bagahinduka inzererezi, nabyo biri mu nshingano mwagombaga kuzuza kugwiza umubare w'inzererezi kuri ako kagari. Nyuma yaho ikigiye gukorwa muvuye mu mahugurwa nk'ayangaya, noneho kibaye abana barwaye bwaki, biterwa n'iki? Ibyo binyuze uruhande ntubyumve, ntubivuge, ntubikemure, ubyo nabyita guta igihe shatse wanasezera.
Nubwo umuhango wari ugenewe abayobozi b'utugari bashoje torero bari bamazemo iminsi, umukuru w'igihugu yaboneye umwanya wo kunenga abayobozi badasengera umugozi umwe.
Ikibazo kinini kishyira mu bikorwa ibyemezo ukabisubiramo kabiri gatatu, tubabarire tugiye kubikora. Yabaye nk'indirimbo, niba nta n'uwakurikiranye, niba nta wavuganye n'undi, niba nta bizakorwa bite, mugatangira gutekinika. Ariko byapfuye byapfuye, ibipfa ntabwo ari ibikorwa gusa, mwica n'abantu barapfa, n'abantu batakaza ubuzima kubera uburangare, kubera kwibagirwa, kubera kunywa atakoranye n'undi.
Perezida Kagame yagarutse cyane ku myubakire, atunga agatoki uburangare bw'abayobozi mu myubakire bukomeje gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage barimo abaheruka kubwirwa n'inzu ziherereye mu Kinyinya mu Karere ka Gasabo. Umukuru w'igihugu yagiye abariza mu ruhame abayobozi barimo minisitiri w'ibikorwa remezo Nsabimana Ernest, ndetse n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro Mutesi Solange. Bose basubiza ku bibazo by'imyubakire itanoze.
Hari imvura yaguye umusenya annexes cyangwa amazu yarafatanye n'andi. Investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe yarakoreshejwe nta standard zari zubahirijwe.
Birinda kuba gute,
biragaruka kuri cya kibazo cy'imikoranire na cya kibazo cyo guhishira no kudatanga amakuru ku gihe.
Tugaza tukabona inzu ahantu ku muhanda bambitse ibintu bisa n'iby'abantu b'abasazi bambara, hanyuma nyuma y'amezi nza kongera kuhanyura nsanga nta kintu na kimwe kigeze gikorwa. Dushaka ko mubisobanurira icyabaye.
Cya mbere na mbere turasaba imbabazi kuko habayemo gutinda.
Nta mbabazi nkeneye gusobanura, wewe nsobanurira ibyo nakubaye.
Perezida Kagame yavuze ko buri gihe abayobozi basaba imbabazi bakavuga ko barangaye, asaba abayobozi guhindura imikorere kuko n'ubarebye abona ari bato, ariko ko badakoresha imbaraga uko bikwiye. Benshi mu bakurikirana izi mbabazi zihora zisabwa umukuru w'igihugu bagaragaje ko ari za nyirarureshwa. Uyu ni Karegeya Jean Baptiste, umunyamakuru akaba n'umusesenguzi.
Guhita basaba imbabazi n'umubyo atateje akagira ubwoba bwo kuvugwa bimukoresheje, akadatinya perezida ubimubajije. Hari imikorere mibi, hari ugutinya ubari inyuma, hari no gutinya umubajije. Nabwo urugero nka kesi ya Nyamagabe, umunsi perezida ajya kuhasura niyo mwungira agasaba imbabazi z'uruganda rwagiyeho akiri umunyeshuri, yaho bavuga ati no abambanjije nanjye ndumva barakojeje, akavuga ati n'uburangare bwacu nyakubahwa. Atarahari ziriya mbabazi ni za nyirarureshwa na amarira y'ingona. Umuntu usaba imbabazi z'icyatigeze akora abahubwo abakosheje kurushaho, ati uruvuga uko byagenze bakubwira ikosi ryari ryo, then musaba imbabazi.
Itorero ry'abayobozi b'utugari ryabereye inkumba mu ntara ntara y'Amajyaruguru ariko rikaba ryashojwe kuri uwa kabiri mu ntare Conference Arena iri Rusororo mu kare ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, tugukengurukire mu gihugu cy'u Burundi, naho President Evariste Ndayishimiye asaba abanyagihugu n'abategetsi guhurumbira ubudandaji ako kamaya gateye ari mu bikorwa by'urwaruka ku murwa mukuru wa politike i Gitega. Umunyeshamakuru wacu Eloge Wirikaneza adufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Perezida Ndayishimiye yashimye kwerekanira akababaro mu bikorwa by'ihuriro ry'urwaruka byabereye ku murwa mukuru wa politiki Gitega mu mpera z'indwi iheze, ariko aganirira abakiri bato bavuga ko aribo ubu abonamwo mwizero kurusha izindi ndongozi agereranya n'abantu bazingamitswe n'imyumvire ya kera yo kurya igiturire no kuba batsinda bibazwa. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yishyuye amashyirahamwe yigenga amaze iminsi amusaba kubuza abategetsi gukora urucuruzwa. Yahagaze ahanini ku by'umukuru w'ishyirahamwe Rikome rirwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya Leta, yashikirije iminsi mike imbere yaho ko mu bituma ibiciro bizimba ubuzima bw'igihugu bukaguma bucumbagira hari ingeso yabaye ibisanzwe yo kureka abategetsi bagakora urucuruzwa ukuri kwamye. Aha Perezida Ndayishimiye yari mu kivuga cyitiriwe ingoma ku murwa mukuru wa politiki Gitega.
Nimumbwire none nk'umuntu avuga ngo umukozi wa Leta ntazi adadaza ikintu na kimwe, avuze bityo biragaza bitangiye ku buntu sindabidandaza, avuze amata nkama sindadandaza cedase sanse yago ndamushyire inywe ko azi yuko jengwanya abagwa sabukene abakomisiyoneri ndabagwanya arabizi. Rero umukozi wa Leta abaye umukomisiyoneri kabakabaye, umukozi wa Leta agiye gutsindira isoko wenye nari waritanga kabakabaye. Narinze ntazi ko tubivuga ko rumwe arageze ko abimbarira anyigisha icigwa zewe icigwa umufise bw'uburambe nirirwa ndigisha zewe nye kubera ari mu biro ntabyazi. Ikibabaje na disikuru iwaje ntayumviriza, iba iyaba yumviriza tuba tuvuga rumwe. Abo bahafite ibyumviro bihoze rero ndababwire rwaruka tubafeko.
Ibyashegeshe umukuru w'igihugu zari zashikirijwe na Gabriel Rusiri umukuru w'ishyirahamwe Orikom hari kwa 21 uku kwezi mu mwihwezo yagize kumvo nyamukuru zituma ubuzima buguma buzimba mu Burundi. Rusiri yari yabibwiye amenyeshamakuru mu biganiro yabatumiyemo uwo munsi.
Tufate ku mukuru w'igihugu icegera ciwe hamwe n'umushangazi wa mbere ko bafata ingingo zo kubuza ko abantu bose bari muri baja mu Rwanda, kuko turabona ko n'ibintu biteye isibe na byone byo gusanga abantu bari muri Leta ari abadandaza.
Umukuru w'igihugu yagiriza Rusiri n'abandi bameze nkawe bamusaba gutorera umuti ibibazo by'ubuzima buzinze kuja ku mabwire y'abantu bashaje ariko hatavuga bari bo.
Hari abantu bicariye ngaho bari mu byinjiro bya kera ntagazi niyo tugeseka mugabo yicariye ibutumbura aracari mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo icenda, twe natwe turi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Nabanze yiruka dushikire kwanza imbere y'uko atunegura, nabanze ashikaho dushike abanze yumve ko atamurundi akwiye kubaho atakora, abanze abyumvuga niyamara kubyumva yuko atamurunda akwiye kubaho atakoze araheza tunegure. Wese umuntu akunegura wabizizuya uri kurakora kubwira abantu cinkokora gusa ntabwo ukora tuzoci. Twigisha intwari ibereye, turwanya ibiturire, twigisha abakozi gukora ntabyazi kuko yiyicariye harya ubujumbura yumviriza insaku gusa zaba batama ba kera agacaza. Rero umukuru w'igihugu giribigi
kubwa Perezida Ndayishimiye abantu batarima canke ntiborore cyane cyane inkwavu niyo batuma ibiciro biduga ku masoko.
Uza wumva nk'umuntu yitwa Rusiri ngo umukuru w'igihugu ngo manura ibeyi ry'ibitoki yicariye he i Bujumbura, wamubaza uti wowe ufise umurimo ngani ntagirana, wamubaza uti ufise inkwavu zingahe ntagirana, arindiriye ko jewe ndima nce ndamushira ndye ngo manura ibeyi nayumvirize nawe ingene biruhisha.
Umukuru w'ishyirahamwe Orikome yari hafi kugira ngo avuge icyo yibaza kuri ibi byashikirijwe na Perezida Ndayishimiye. Ariko umukuru w'ishyirahamwe Pakiseme Potendi Kumana akaba n'umuhinga mu byerekeye ubutunzi asanga atari ko ibintu bibwirizwa kuba
guhora na kintu numvise n'indi nyinshi umukuru w'ibihugu yatanga nabano amakoperative yananiwe n'abango yatubwiye yiwe yuko adasuma ngo abintu bari ukoze kugira infrastructure hano kintu twese ngene duhagari ku buntu zo kuri ntibikunda n'ibindi bihugu ahuguri inyuma kugwa n'abantu bake bukanye sinira ko polisiyo bikori inzoga abarimyi bananiwe amakoperative bakarunda y'uburyo bw'amadeni bahaye amakoperative sinzi yuko mubiga abantu baritse musa muhagarika mugatumuzi bakuri sinzi ko rero rero ziko zabikunda urumva urabona neza yuko hari agahari
mu Burundi. Ibikenyesi igitoro n'amadolari zonyene isukari Burundi bwiyimburira bugahingura yabaye umuzi w'ibuye, abarimyi bamara umwaka bataronkejwe ifumbire nayo nyene ihingurwa mu Burundi kandi baba bayirihiye hejuru y'ibinyobwa bya Burundi navyo nyene bikorerwa mu gihugu bigatangwa ku mama naho nyene bikabukanywa mu gihugu amatohoza y'ikigega c'isi y'umwaka uheze yavuze ko gikenye kurusha ibindi ku isi. Eloge Wirikaneza, Ijwi rya Amerika.
Komba taksi yaki.
Taksi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taksi muyitegurirwa kandi mukayinyuzwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Kombo taksi ni misi yose kujugia Amerika kwa gatandatu no kwa mungu. Igechi saha 12:15 kumasaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Turabandanya rero na makuru tubafitiye mu karere. Mundwi heze inama nshingamateka ya Uganda yemeje integuro y'itegeko ritegekanya ibihano bikarishe kubakundana bahuje ibitsina. Ni itegeko ryatewe ivyatsi n'ibihugu bitandukanye birimwo ibihugu byo mu burengero bw'isi n'amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazi na muntu. Umenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi muri Uganda muri no nkuru yihariye yaduteguriye atubwira ico amategeko y'ibindi bihugu byo mu karere avuga kuri iki kibazo c'abakundana bahuje ibitsina.
Muri Uganda hakomeje impaka ahanini zishingiye ku kutabona ibintu kimwe ku byerekeye umushinga w'itegeko uherutse gutorwa ujanye n'abakundana bahuje igitsina. Muri iri tegeko hagaragaramo ibyaha bisha birimo guhana abingiza abantu mu miryango y'ababana bahuje igitsina no kwamamaza ibikorwa byabo. Ibi bihanishwa igihano kigera ku gifungo cy'imyaka 10. Perezida Yoweri Museveni usigaje gusinyira itegeko kugira ngo ritangire gukurikizwa yagiye yumvikana kenshi agaya akananenga bikomeye abaryamana bahuje igitsina. Ibitekerezo bya Perezida Museveni bishyigikiwe na Minisitiri w'itangazamakuru muganga Chris Baryomunsi.
When you look at the science of evolution, we argue that if homosexuality was genetic, then there would be...
Ati, iyo urebye siyansi y'ubwihindurize, twemeza ko iyaba baryamana bahuje igitsina bituruka ku buremangingo, hari kubaho igitutu cy'ubwihinduruze kuri ubwo buremangingo, bivuze ko abaryamana bahuje ibitsina bari kuzimira ukurikije siyansi y'ubwihindurize. Kubera ko batabyara, ntabwo bongera umubare wabo binyuze mu myororokere. Biyongera gusa binyuze mu gukangurira no gushaka abo binjiza mu muryango wabo. Duhereye ku bumenyi bw'ubuvuzi bituruka ku bidukikije n'imirerere aho kuba ikibazo cyakavukire. Abakunda n'abahuje igitsina hano muri Uganda nabo bamaganye umushinga bivuye inyuma bavuga ko ugayitse kandi ukangurira abaturage kubabangamira no kubanga kandi ukanabangamira ubuzima bwabo bw'ibanga. Hagati aho Perezida Museveni akomeje kotswa igitutu n'amahanga amusaba kutemeza iryo tegeko. Ku isonga hari imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, umuryango w'ibihugu by'i Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bihugu bifite impungenge ko ibyatangijwe na Uganda bishobora no gukwirakwira mu bindi bihugu byo mu karere. Ijwi rya Amerika ryagerageje gucukumbura uko icyo kibazo cyifashishe mu bihugu byegereye Uganda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho kugeza ubu ntazi n'abafite ry'abakundana bahuje igitsina, bivuze ko nta n'itegeko ririho ribihana nk'uko umunyamategeko Heritier Gashegu yabitangarije Ijwi rya Amerika.
Guhitamo kubana ku bantu bahuje igitsina ntabwo bihinduka icyaha imbere y'amategeko y'igihugu cya Kongo kigenderaho, kubera ko ari imigenzereze itarahakwira, ariko hakurikijwe amategeko atanditse agenga umuco n'imigenzo, abo bana bahuje igitsina bashobora kubihanirwa, ariko nakubwira ko nta mategeko abigenga hari kugira ngo tumenye icyo bisobanura mu mategeko.
Mu Rwanda nubwo ibikorwa byo kuryamana ko bahuje igitsina atari icyaha giteganywa n'amategeko, abakundana bahuje igitsina bavuga ko sosiyete ibaheza. Uyu ni umwe mu baharanira uburenganzira bw'abakundana basangiye igitsina muri icyo gihugu, yadusabye kutavuga amazina ye.
Mu Rwanda nta tegeko rihari rihana homosexualité, ariko nanone haracyarimo ibibazo, haracyarimo imbogamizi ari nazo dukomeza gukoraho kugira ngo ibyo bibazo bikigaragara byo kutakirwa byakato byihezwa cyane cyane mu miryango no muri societe kugira ngo bibashe gucika burundu kugira ngo nabantu ba community yacu ya LGBT babashe kwibona mu muryango nyarwanda.
Mu mwaka wa 2016 ari mu mujyi wa San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Paul Kagame yabajijwe icyo atekereza ku bakundana bahuje igitsina.
It hasn't been our problem and we don't
ati, ntabwo ari ikibazo kandi dushaka kubigira ikibazo. Turimo guhangana n'ibibazo dufite bitandukanye kandi tubashaka kugira ngo dufatanye n'abantu bose. Nkuko rero nabivuze ko atari ikibazo gikomeye kuri twe, ntitunashaka kubigira ikibazo. Mu Burundi ho amategeko ntiyemera abakundana bahuje igitsina. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, Ijwi rya Amerika ryabagejejeho inkuru y'abantu 24 batawe muri yombi mu mujyi wa Gitega bazira ibyaha bijyanye no kuryamana kw'abahuje igitsina. Amategeko ya Tanzania nayo ntabwo yemera ibikorwa by'abakundana basangiye igitsina. Mu cyumweru gishize, nk'uko ibinyamakuru byo muri Tanzania bibitangaza, urukiko rwo mu karere ka Mutwara rwakatiye umugabo igifungo cy'imyaka 30 kubera ko yahamwe n'icyaha cyo kuryamana n'uwo bahuje igitsina. Naho muri Kenya mu 2019, urukiko rukuru rwanze gukuraho itegeko ribuza kuryamana kw'abahuje igitsina. Itegeko rya kera ryari ryamaganywe n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Amategeko ya Kenya ateganya igifungo cy'imyaka 14 kuba hamwe n'icyo cyaha. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka twaze dushimire Ignatius Bahizi kuri iyo nkuru y'abakundana bahuje ibitsina muri Uganda ya ducukumburiye akaba yarahejeje kudushikiriza. Aka kaziki rero murakamenyereye ko kabamenyesha ikiganiro muri Isanga mukurikira minsi yose saa 10 ku Ijwi rya Amerika, saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Ejo uri kurabategura muri Isanga ni mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma, niwe muzo wa muteramanye. Geoffrey Mutagoma, wiriwe?
Uwirwe Diane, turavuga nandi hano nyine mu cyumba dukoreramo muri aka kanya, nibwo maze kubona umuntu tuzaganira ku munsi w'ejo. Ngira ngo ntibishaka kumbaza.
Yego, uduteguriye iki? Uriko ututunganiriza iki ejo saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda?
Ikiganiro muri Isanga rero kibemburirwa nako kazi iki turimo kumva. Ejo tuzaganira n'umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango nyarwanda iharanira gukangurira abantu kwirinda indwara zitandura, izo zirimo nka za diabete, umutima, kanseri, ibihaha n'izindi ndwara zinyuranye. Ariko cyane cyane tuzavuga kuri gahunda bamazemo iminsi bita bisemo ibiryo nyafurika. Igamije gukangurira abantu kugaruka nanone ku mitekere iriya nakwita gakondo imenyerewe yo gutogosa cyangwa se y'ibiryo abantu bahaha bagahita babiteka atari bya bindi bigurwa mu maduka birimo nk'amavuta menshi cyangwa za fromage nyinshi tumenyerewe. Urebye n'ibyo tuzaganiraho, ariko birimbitse cyane kurusha ibyo nshobora kuvuga muri kino gice cy'umunota. Diane,
urakoze cyane. Mutagoma, reka ndakureka ubandanye dutegure hama tuzaba turi kumwe dro saa 10 na jenzo andiko ndakurikira.
Urakoze cyane.
Ego, ni ngende ndabikije imbere guhana gahindukira, murumvise ko azarije kwita hamagara y'abantu mukubitiza akajisho ku rubuga rwacu rwa Facebook ayo VOA radio yacu. Murabe ingene banyo kuri muri Afrika y'Epfo batera agapira mu ntumbero yo kubandanya bagira ayo magara meza. Turiko turabahimiriza ingene mwoshobora kuzamura yabungabunga. Ni inkuru twabashikirije duce kuri mugenzi wacu ejo ni Mukankusa. Ariko amafoto hariko ibitandukanye bishobora kubereka ingene abo banyokuru wo muri Afrika y'Epfo bakina umupira w'amaguru babungabunga amagara yabo. Nshimire bagenzi banje bose batandukanye bagize uruhara murano makuru mwategure mwongera mushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe. Muri bo harimo Nadia Tahana, Engineer John bari kumwe muhinga bw'ivyuma. Ano makuru rero yagizwe mu ruhara n'abatandukanye ku rubuga mu Rwanda, mu Burundi n'ahandi muri Uganda. Yarahagarikiwe na mugenzi wacu Edir Rwema. Ku izina rya bagenzi bacu bose ku Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikipe y'uno mugoro batubike banuye tuyifuriza kubandanya muranirwa mu vyo muri mu vyose. Murahari ataryana ataryana harari umwasi kandi mandanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye mutumvamwo aho muri komuna twumva muherereye.